Ele me escuta de América. Isugui za Amerika libandanya kumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metro 19 na metro 22 mu Burundi mu Rwanda ni kuri FM 104.3 ushobora no kudukwirikirana kuri internet kuri we akabungu radio yacu vewe akabungu com ibineza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyonga bo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha igisagara cya Kigali gitangaza ko atangurane kizoha abantu baba mu bishanga kuko ngo bitandukanye n'amategeko
batubwira yuko ngo impamvu tugomba kwimuka ngo tubumaneje kango baragira ngo inzu zitazatugwa hejuru ngo imvura yawe kuva nahashaka hashize imyaka 19 mpaba kandi nta muntu nigeze numva wahaguye kubera iyo mvura yaguye.
Uwo ni umwe mu baba mu bishanga mu gisagara cya Kigali. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho kuri uyu wa gatandatu tubahereye inkuru y'amakenga y'akanama kabonikaje jo gateka kazi na muntu ku Barundi n'abanyarwanda Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze iminsi isubiza mu Burundi no mu Rwanda. Uyu munsi tugaruka kuco amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve avuga ku guhanahana abavuka gihugu hagati y'ibihugu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana asigura ko ikintu nyamukuru muri byose tukwitonderwa ari ukuraba ko ubusubizwe mu gihugu ciwe adaheza ngo turubikwe canke ngo bamwime uburenganzira bwo kuburana mu mwitegenje. Eroje buri kaneza dufite ibindi kuri inkuru.
Umunyamategeko Janvier Bigirimana mu iganiro cihariye ya Hajuja Amerika adusigurira imigwi y'abantu bisanga kumva zitandukanye batakiba mu gihugu cabo haba ku bushake bwabo canke kumva zitabavuye ko
ubwa mbere hari abantu usanga barahunze igihugu cabo kumva zisanzwe zitegekanijwe n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Abo n'abantu usanga rero bamaze kuronka uburenganzira bwo kuba mu kindi gihugu ugasanga kandi harimo n'uwundi muce w'abantu bari kwasaba ubuhungiro. Abo bose rero baraheza bakubahirizwa n'amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve yo mu 1951. Hari ubwa kabiri abantu usanga bashobora kuba mu gihugu kindi kubera bakingirwa n'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu bibiri cyangwa basanga ni ibihugu biri mu miryango y'uburere ibyo twita le bloc régional. Ubundi muce ubwira gatatu ushoboka n'abantu usanga babayeho hadakurikijwe amategeko byo mu Gifaransa bita ko bari muri séjour irrégulier. Ubundi mugwi ushoboka w'abantu baba mu bihugu atari byabo n'umwe mu kuba muri ivyo bihugu base mu indaro nk'abantu binjiye binyegeza bakinjira mu bihugu atari bafise uburenganzira bwo kwinjiramo cyangwa ugasanga aba binjiye bari mu migwi igwana.
Iyo migwi yose hari amategeko mpuzamakungu canke y'uturera yirengera.
Hariho amasezerano ashobora kuba yerekeye imiryango y'akarere kanaka yashobora kuba amategeko ari hagati y'ibihugu bibiri canke bitatu canke birenga. Kandi iyo tuvuze amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve nayo nyine ari ubwoko bwinshi. Ca mbere hariho aya masezerano mpuzamakungu y'i Geneve akingira impunzi yo 51 arakingira abantu baba baronse uburenganzira bwo kuba mu gihugu kanaka nk'impunzi bisigura yuko igihe basubijwe mu gihugu bavuyemo ntibashobora gusubizwayo hatakoreshejwe ugushaka kwabo. Iyo naho bishitse bakabaho nyanza amategeko agenga impunzi igihugu kibasubije yo giteza kuraba yuko uburenganzira bw'abo bantu zo kubahirizwa. Hari ikintu kizira nk'igihe biboneka yuko uwo muntu azogirirwa nabi mu buryo bw'uhohoterwa ubwo mu gihe ashobora kwicwa agafungwa mu buryo butandukanye n'amategeko agakubitwa ashaka agirirwa nabi mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Muri icyo gihe amategeko mpuzamakungu avuga yuko kizira ikazezwa yuko uwo muntu yosubizwa mu gihugu yaje aho. Kubijanye n'ababa ari abarobere abari mu migwi igwana nabo hari amategeko yo mu 1949 y'i Geneve le 4 convention de Geneve mu Gifaransa zikingira abantu baba bari mu bintu byo kugwana. Muri aba rero mu byo byo kugwana amategeko menshi aza kajamwo ni kumenya mbega n'ingwano izwi n'ingwano ihuza bihugu byinshi n'ingwano isanzwe yaragiye habona isanzwe izwi canke bafatwa n'inkinkoze zikibi
mbega none ibihugu bishobora guhana avuka gihugu bazo jyari ni mu bihe bihe igihugu kanaka gishobora kwanka gutanga umvuka gihugu wa kigenzi cyacu
ayo mategeko nyene nayandi twavuze yerekeye impunzi basanga hari ivyo ahurira ko n'icicani y'abantu bagiye mu gwana bara abantu bigeze kuba ari impunzi muri ico gihe amategeko agenga impunzi ntaheza ngo abe akibubahiriza kireze kuri ico kintu kizira yuko bashobora gusubizwa mu gihugu bayahunze ngibiboneka iko bashobora guhotegwa n'ivyo rero ibihugu biba byakiriye impunzi biheza bikaraba eshanke ivyo bihugu biba bifise abo bantu bitwa yuko bari baronona umutekano w'ibihugu baje bava mu shanke w'ibihugu batse mu indaro ibyo byose birakoregwa ko mukuraba ingingo ziheza zigafata kindi naco nuko hasanzwe habaho amasezerano hagati y'ibihugu kugira ngo bishobore guhanahana abantu babarondegwa n'ubutungane bw'ibihugu baje bavamo ku vyerekeye u Rwanda na Congo shanke Congo n'Uburundi ayo masezerano twibaza ko ashobora kuba ariho ariko ico bikoze ahanini Congo niheze ikabazwa igasigura yuko mu gutanga aba bantu haba mu Rwanda shanke mu Burundi baba baravye neza yuko uburyo ubutungane bukora uburyo abategetsi b'ibyo bihugu bigenza yuko hariho ibintu vyemeza ko abo bantu batazohotegwa hari nyifato imaze kugaragara cacane mu Burundi aho usanga abantu bose batashe barungitswe n'ibihugu baca bafatwa nk'abantu bari basanzwe barondegwa n'umutungane kandi tuba tuzi yuko ata amadosiye yabo yari ahari twavuga nk'akarorero k'umuntu yitwa Clement Nkurunziza yigeze gutangwa n'igihugu ca Amerika kubera atashoboye kuronka impapuro muri Amerika ariko mu Burundi baca bamushikiza mu gasho nk'uko umengo n'umuntu yari arondegwa n'umutungane iyi ni nyifato mbi cane kuko abantu bose baba barahunze igihugu ntibisigura ko baba bahonyanze amategeko y'igihugu cabo iyo ni ingendo yerekwiye guhagarara tugasaba yuko bwa Burundi bwa Rwanda mwe nabo bantu bose babatashe kiretse bakurikiranwa n'ivyaha abandi bobaho bitegenzwa kuko kutaba mu gihugu cawe c'amavukiro ntivyama bisigura ko bisivyo wononye mu gihugu wa waturutsemo
umwihwezo umushingwa manza Janvier Bigirimana uje nyuma yaho Michel Bachelet atangarije ko kanama ka ONU kajejwe gatya kazi na muntu abereye kwisonga gafite impungenge ku Barundi n'abanyarwanda Republika ya Demokrasi ya Kongo imaze iminsi iheza u Rwanda n'u Burundi umfasoni yasiguye ko ONU itamenye ibishikira abasubizwa iwabo kandi kwayo makenga yayaganiriye ko na Perezida Tshisekedi mu rugendo aherukamo muri Kongo gushika ubu Burundi ntiburatangaza ibitigiri byavuka gihugu babwo Kongo imaze kubusubiza mu mezi aheze ariko u Rwanda ruvuga ko mu kiringo cy'amezi makaheze rumaze kwakira abari mu muryango w'inyeshamba zigwanya Kigali bagera ku 1919 bakaba bari mu ikambi yahitwa Nyarushishi aho bitabwaho mu buryo butandukanye iruhande yaba hari n'abagwanyi 362 batahukanywe ministre w'u Rwanda jeje imigenderanire y'icyo gihugu n'andi makungu Vincent Biruta yatangaje mu minsi heze ko abo bafite gahunda yabo yihariye bakurikirana bamwe bikaba byitezwe ko basubizwa mu buzima busanzwe abafite ibyaha bakurikiranwa ko nabo bagashikirizwa ubutungane Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru naho mu Rwanda igisagara cya Kigali gitangaza ko atangurane kizoha abantu baba mu bishanga kuko bitandukanye n'amategeko ya marubuyobozi bw'igisagara cya Kigali butangaza ko buzokubakira abanyagihugu bakenye bavanywe mu bishanga asumutakaboyi adufitiye ibindi kuri ingo
mu mpera z'umwaka ushize nibwo hatangiye kumvikana ibikorwa byo kwimura abantu bari batuye mu manegeka leta isobanura ko yari yamaze kuburirwa n'abashinzwe iteganyagihe ko hazagwa imvura mbi ishobora gutwara ubuzima bw'abaturage hatagize igikorwa cyihutirwa nubwo byasobanuye ko kwimura abaturage hutihuti byari mu mugambi wo kurengera ubuzima bwabo abimwe bo bari banze kugenda ku neza bibwira ko bazabanza kubarurirwa ibyabo ndetse bagahabwa n'ingurane ikwiye umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu avuga ko n'ufite ibyangombwa by'ubutaka mu gishanga ari amakosa yakozwe
ingurane yo tubinda tunabyumve neza amategeko avuga ko ibishanga ubundi nta n'ibya leta iyo bigiyemo ntabwo biba byemewe oya ntayo tuto turafatanya kugira ngo turebe ahandi hantu hemewe dukurikije na master plan noneho bakaba bahimukira icyo nicyo kizashoboka icyo nicyo kizashoboka bibaye ku baturage iyo dufite gahunda dusanganywe yo kubakira abaturage biramutse bigaragaye ko hari abavuyemo badafite nako baranahari badafite ubushobozi bwo kwaba kugira kwiyubakira hari ibyo dukora byo kubakira abatishoboye izo gahunda nazo twazibashyizemo kandi bizakurikiranwa gutyo
kugeza ubu abimuye cyangwa bagitegereje kugenda bari bagifite icyizere cy'uko bazabarurirwa ibyabo bagahabwa ingurane
batubwira yuko ngamamvu tugomba kwimuka ngo tibumaneje kango barajyanwa mu nzu zitazatugwa hejuru ngo imvura yawe kuva nahashaka hashize imyaka 19 mpaba kandi nta muntu nigeze numva wahaguye kubera iyo mvura yaguye
n'ubu ngo bari kutubwira ngo twongere tuvemo none tuvemo nani kintu baduhaye nabo tuzavamo twe tugomba kuguma muri ikaritsiye nabo nanone wagenda kurara hanze uvuye mu nzu
benshi mu bimuwe muri ibi bishanga bavuga ko bari basanzwe bafite ibyangombwa by'ubutaka bagasaba ko ubutaka bwabo butateshwa agaciro
baratubwira ngo gahunda zarahindutse ngo ni kwimura abantu mu bishanga turababwira none ko mwaduhaye impapuro kandi bya ibintu byose bikaba byari byarahindutse twarahatuye nimbya izo gahunda zihindutse vuba mwakagombye kutwimura hakiri kare mukaduha amafaranga twe tukagenda cyangwa izo ngurane tukabona ko tuzibonye
madamu Gatsinzi Nadine avuga ko n'ufite ibyangombwa by'ubutaka mu gishanga ari amakosa yakozwe n'ababusabye ndetse n'abatanze ibyo byangombwa ko bose bagomba rero kwimuka
ufite ibyangombwa cy'ubutaka wawemerewe kubaka kuko ni musozi iyo usaba akeza se topatire iyo utayifite wubatse ku kajagari
ni ukuvuga ngo abadafite ibyangombwa byo kubaka nubwo yaba afite icy'ubutaka ariko adafite icyo kubaka nta urana zabona
nta nguye tayi kuko ugomba kubaka wabisaba ko nta cyangwa cy'ubutaka usaba icyo kubaka station de batire zaza batire rita ifite wabubatse mu kajagari ubutaka bwo mu gishanga ni ubutaka bwa leta nta muntu ugiye ubutaka mu gishanga
ni ukuvuga ngo kiriya cyangombwa ntacyo kivuze kuko uwakigwaye mu buryo butari
nyine ababonye icyangombwa by'ubutaka cyangwa cy'ubutaka mu gishanga ubundi aba ari amakosa ariko nyine icyo ndi kuvuga iyo ari umuntu utishoboye udafite aho aba ashakirwa aho aba muri gahunda zisanzwe ufite otobati ubu nawe nyine ni ukuvuga ngo yaba yarayibonye mu buryo buta haba nko kwibeshya wenda mu bihe bya mbere ibyo byarasobanutse ko hagiye ubutaka bwo mu gishanga bw'ahantu hagiye bemererwa kubakamo ariko bitari bikwiriye amategeko dufite ubu ngubu akaba atabyemera icyo nicyo navuze iyaba nawe ni kimwe n'abandi iyo afite adafite aho aba ashakirwa aho aba
umujyi wa Kigali usobanura ko umaze kubaka amazu agera kuri 600 azahabwa imiryango itishoboye yimuwe mu manegeka ubuyobozi kandi bunavuga ko bwatangiye gukurikirana abayobozi bagiye batuza abaturage mu bishanga umujyi wa Kigali ukavuga ko RIBU ariyo yatangiye gukora iki gikorwa kuva iyi gahunda yo kwimura abaturage mu bishanga yatangira umujyi wa Kigali usobanura ko umaze kwimura mu manegeka imiryango isaga 5,000 mu gihe abarurwa ibikorwa bigera ku 7,000 byashyizwe mu bishanga ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ko bwihaye amezi 6 bukaba bwamaze gusoza iki gikorwa cyo kwimura abantu bose bituje mu bishanga bya leta Asunta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali
banyanyi b'Ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu
Ijwi ry'Amerika Washington DC abanyagihugu baba mu misozi miremire y'itombwe babandanya kwicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho cyo ku gatandatu itariki ya mbere ya kabiri ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 abantu bitwaje ingoho bikekwa kuba ari abamayimayi bishe barashe abanyagihugu batatu bo mu ikambi ya Mikenge muri sector y'itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu mu manuko muri Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira
Nguko bitangazwa n'umuyobozi wa garari inkambi y'abaturage bo bakongomane w'umugoko bw'abanyamurenge iri mu Mikenge bwana Kiza Felemo avuga yuko abo bantu ko ari batatu barashwe ari impunzi zari zivuye mu isoko yo mu Minembwe zirasigwa mu kilometero kimwe n'ahubatse inkambi
ikibazo twarahuye nacyo ari abantu bacu bari bazindukiye mu Minembwe bwe bari isoko ya retere n'inkambi niho baguye niho rero tujya gutakira abasirikare na MONESCO abari bo bagenda baduherekeza kujya kurekipera imirambo ubu nyine dufite imirambo hano nyine mu nkambi turayihamba ni abantu batatu
bishwe n'abandi
ni ba mayimayi babishe
bamwe mu baturage bo mu mikenke w'ubwoko bw'ababembe bavuganye n'Ijwi rya Amerika ariko batashatse yuko amajwi yabo ajye hanze kubera impamvu z'umutekano wabo. Bavuga yuko impfu zabo bagabo zaba zaturutse ku mpfu z'abasore babiri b'ababembe nabo baheruka kwicirwa mu kigazura kuwa kane n'abantu bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya Mikenge ahakambitse impunzi z'abanyamurenge. Kiza Felemo, umuyobozi w'inkambi ya Mikenge, anyumuza amakuru avuga yuko abisha abo baturage b'ababembe bari bavuye mu nkambi yabo.
Ntaho bihuriye beza haturi turi muri Monesco indani ntawugira n'imbunde ntanarako defense tugira haba ducunzwe na Monesco. Nta muntu uja wava kuri uwo musozi nta nika tukinagira mugabo ntawukiragira ntawukiragira kuragira aho ngaho duhari ducunzwe na Monesco. Iyo umuntu aja kuva aho ngaho aherekezwa na Monesco.
Si mu Mikenge wonyine no mu kigazura avuga yitwa abantu ahubwo no mu cyumweru gishize ari abasore batanu bishwe n'abagwanyi ba Mayimayi mu misozi miremire ya Uvira babaziza kuba abagwanyi ba Gumini. Ariko imiryango yabo basore ivuga yuko bari abasivile kuko muri bo harimo abaganga bari bavuye Kahororo berekeza ku Murambya. Mwamenya yuko imyaka igiye kuba ibiri uturere twitombwe Bijombo na Minembwe twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani n'iy'abarundi n'iy'abanyarwanda yica abantu igatwika amazu ndetse ikanyaga amatungo. Ariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Uvira mutara kivuye epfo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru y'Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Kati ya Sudani y'Amerika Washington DC mu kirundo no mu Kinyarwanda bamaze gushikiriza icyifuzo cyo kuzo kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 22 ezo kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2022 bamaze kumenyekana. Twavuganye na Lionel Ndayizeye Murundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba kwikiranira hafi vyerekeye politike mu Burundi ari i Bujumbura. Tangura uvuga kukugene abo bakiri bato babona ayo matora n'abakandida bamaze gushikiriza icyifuzo cyo kuzo yitozamo.
Natwe bugwaruka uko tubibona twe tuguma dushimikira tuvuga yuko by'ukuri hoba amatora amatora y'ukuri hama abatowe nabo bakahagararira igihugu inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu ntibahagararire by'ukuri inyungu zabo nk'uko byagiye biribonekeza mu myaka yahera eka mbere n'ubu urabona yuko kenshi n'abagenda baratorwa by'ukuri bagenda barahagararira inyungu zabo by'ukuri. Rero nk'abakiri bato tuvuga ati deka haba amatora mu muco hama abahiganywe hama hagize utsinda mugaba atsindire abarundi bose kugira abarundi bose baronke ituze hama ugaruka nago rutora koyo koko kumurazi yuko ari rutigiri ari gitigiri cinshi ko ari bo bakenye ari bo batafise ico bahereza amaboko narijya mubona yuko igihugu cacu mubona kirimo ubukene ntangere gushika uno munsi.
Biravugwa ko abakiri bato muri rusangi bataye umwizero kubanye politike batagikwikirana cyane ivyerekeye politike. Niki ubona nko kuba kandida uri mu rugo rwaruka bakora kugira ngo basubire ku ronga icyizere cy'abakiri bato?
Ego baragiye by'ukuri bwe kuraraba imyaka yagira hera y'amatora urwaruka rwarazerutse kuko hari ahantu rwari rwizigira tuvuga ati twebwe ba ni bahiganwa bakadushikira imbere turabona yuko bazodufasha mugo murabona imyaka yagira hera ugaruka rwagerura ibagirwa bae okay rwagerura koreshwa kugira abanyepolitiki bashike aho bagomba mugabo mu nyuma rukibagirwa abanyepolitiki bamaze kuhashika. Rero nico tumubona ugaruka by'ukuri uno munsi nta nguvu byo kujya mu bya politiki bagira barabyumviriza nyine nkuko nyene bakavuga ati bene byabe ni nka bya ya myaka ikintu na bya bindi bya ya myaka kubera hagi harabaho kubesha ko abanyepolitiki no kutavuga n'ukuri no kuniganira inyungu z'umwe wese kuko aha mu Burundi cyane by'ukuri kuniganira inyungu z'umwe wese apana nyinge z'igihugu n'ibyo byeze kandi n'ibyo bihari. Rero twagomba gusaba nka twugwaruka abanyepolitiki bakora higanwa cyikuri bikubita gashi babone yuko igihugu ari impetso ibe ihetse abarundi bose hamagume bayisiga amavuta kugira iyo mpetso ntisadagurike kugira ibasenyi basenya bose yaba bari hanze bari mu gihugu byukuri babone yuko igihugu ari igihugu c'abarundi kandi arabo ari bo nyene ubwo bategeza kuciyubakira.
Iyo tubandanize ko bakiri bato biravuga ko urugero rw'ubushomeri hagati yabo muri bo ruri hejuru cyane, nikihe ubona bo kwitega ku banye politike bo kwitega kumviriza ko bavuga ikintu coshobora kubafasha nko muri izo ngorane z'ubushomeri?
Nkuko nama ndabivuga nama mvuga yuko byukuri abanye politike mu Burundi biyo bageze bibategeza gukora igihugu cyo Burundi aho kigeze kiratanga akazi ku banye politike, kiratanga akazi ku mikorero utwabo kuko ntituragera aho tuvuga ngo twashitse ngo ntacyo tukwiye gukora. Abanye politike rero nahabo hakugira bakura amaboko mu mpundu byukuri bahimiriza abanyagihugu gukora baduhereye bihereye ko nabo nyene mukuri bakongera bakazana ituze mu gihugu kuko novuga yuko hamaze kuba stabilite politike, ibintu byose biratungana, ibirona iby'ubutunzi byaramaze kukumera nabi, murabona iby'imigenderanire n'andi makungu biramaze kumera nabi by'ukuri nta bihugu ntatuze mvuga ati ubu ndashobora gukura ari abanyamitahe baratinya kuzana imitahe hano mu gihugu kandi aribo bategereza kuzana imitahe yabo ngahano mu gihugu hama abajene nabo bagiheza za kaminuza bakaronka aho badepoza hama nabo kugira bashobore gukora akazi. Mugabo murabona yuko kubera izi njyane za politiki twamamwe ibihe byose igihe cyose cy'amatora hama injyane za politiki abanyepolitiki bikubita gashi kuko ngo mpamvuga abanyepolitiki kuko ngerageje kuraburana yuko abarundi by'ukuri batekanye kandi abarundi bari imwe kurusha mbere abanyepolitiki. Abanyepolitiki nibo bari desime par rapport y'abanyagihugu kuko ntako batagira by'ukuri ngerageje kumviriza ku mpande zose yaba kujyanisha abanyagihugu muri ibica nk'ibiriya muga urabona yuko byukuri abanyagihugu barabira kure kuko ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 n'ubu ukumva yuko amajambo yaba abatwara yaba abagomba ubutegetsi ufite amajambo y'indongozi byukuri rero murabona yuko icyo ugwaruka guteze byukuri turakeneye impinduka, turakeneye yuko haza umwe politiki avuga hamwe mu Burundi wese avuga ati ashi kugira ashobore gukora mu ituze mu mahoro n'umutekano.
Tuzo kumirongo ya telefone dufise Eric kumirongo ya telefone. Uratwumva Eric? Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa ikintu bishikiriza?
Umutumire ndamuramukije da boss.
Urakumva?
Amaje na rezi sisho shaka guterera kubijanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Donc murabona la constitution ari ibintu bagize ngo umuntu ashobora kwitoza ngo ni ukwiza karanta mugo turiko turaraba nk'ugwaruka twebwe nisomeye inyore ineza yacu ntibayitaho bo baraba ineza y'abanyepolitike kandi rero bakaca badukoresha nk'ibikoresho. Rero jewe nashaka guterera ikintu kimwe tuba dukwiye kubona kure twebwe nk'ugwaruka tukamenya neza tukabanza tukaraba mbega abanyepolitike baza kwiyamamaza batumariye iki, ni iki badukorera igihe bamaze gushika ku butegetsi bwabo kuko turiko turaraba nka nk'igitigiri cyangwa tukaraba ubushomeri buri mwaka ino gihugu nakamaramaza kandi sikuvuga yuko dufite abantu benshi bize ariko bivanye n'ukuntu imigambi itunganywa mu gihugu ono tiempa konde de la jeunesse donc abajene ntibabitaho. Rero twebwe tutadukeneye n'igiki twadukeneye umukandida ashobora kuza akamara ibyo byose ntibafavorize abanyamitahe ngo baze mu gihugu kugira ngo bashobore gukereya akazi cyangwa se leta iraba ati twakora iki kugira yuko ugwaruka abakiri bato nabo bashobora kuva mu bukene barimwe. Ego bya siri nimba leta idashobora gutanga akazi ku bantu bose bamaze amashuri ntibafavorize abanyamitahe iruhande bafavorize kugira ngo bashobore gusohora imitahe ya mu gihugu komusa ashobora gushoboka ugasanga isitiwasiyo turimo yarahetse. Jewe nicyo nashaka gushikiriza nayo kerekezwa umukandida uwo ari we wese biravana no mu mutwe yuko hameze icyo dukeneye twebwe n'icyo.
Urakoze, turagushimiye Eric ku cyumviro cyawe. Dufite kandi Innocent uratwumva
cyane.
Yego Innocent, uherereye he?
Ikaba mukishaka na chabu chombora mukanyoshe.
Yego, ikibazo icyumviro kumutumire?
Kibazo ni icyumviro.
Yego.
Yego mwa twabonye ko mwanditse yuko abamaze kwiyandikisha bazoja mu matora mu mwaka w'2020 ko bamaze gushikirwa. Yego ni biyandikishe n'icyo hama bavuge imigambi yabo hama tuzobatore neza hama tugasaba n'abari mu mahanga yuko kubota n'abanyine tukifatanya amatora hano mu gihugu cyacu ama hari yindi inkuru tuko numva bari ko batukaga ubugambo bashenere yuko ngo ukubera ngo utarashikana ngo mubishaje ngo mukangwe ngo byamamaza ngo kuba umukandida ngo mase gushikana ngo myaka 5 waramaze kwemererwa ku butegetsi ama rero uwo mugabo se akaba taramya yatamya 5 uramara wemeye umugambo biko biravugwa yuko ataziya mamaza batazomwemerera yuko azoba umukandida batemeye ntitwako batisabe yuko mutwaze ko byo ari byo kandi yuko aheruka kwemererwa yuko azoshe mu matora atemeye bese cyose n'ibisabwa biri ko byose kandi abikwije sinzi ngene bwo shababwa yuko atazoba umukandida kandi byose abyemewe n'amategeko akaguma burabuzwa kandi gukoresha amanama twagomba mutwaze yuko iyo nkuru yoba ariyo
sinzi ko ari cyo bivuga ko Lionel
ego hama dekampa mpere kuri Eric abanyigikazo cita cyane ati estu bagiye kuzana iki rero abanyagihugu nahabo yuko byukuri tugiye mu bihe bidasanzwe n'ibihe bidasanzwe namambira abantu nkonya kubaho nkurongoye seni ati bakugejwe amabanga manini ya cyane ati rero ifo kumaze kugatingira mpagararire seni nko guhagarira igihugu nko guhagarira amahoro mu gihugu kuko ibintu bishobora kuba byiza cyane bikaba bimuvuye ko namavuga yuko igihe bavuga ati wewe ni wewe ugira urabe itunganywa ry'ibi bikorwa afite igikorwa gikomeye cyane rero ifu yuko abanyagihugu bavuga ati twebwe tugira dutore mukavuga yuko by'ukuri ntimutore muhindure ibyumvira abanyagihugu ntibatore umuntu ngo kubera basangiye ubwoko cyangwa basangiye intara ariko batore umuntu babona ati uyu muntu by'ukuri hari icyo azotuzanira ati ego abatowe hari habakoze hari ibyo bakoze mugabo hari ibyo bacashitse ko ati mugabo twotira dushobore kwameliora ubwo dushobore kwavansa mu buzima bwa kira minsi yose rero abanyagihugu nabo kumenya uko umuntu bashobora kumenya gutora kuko hari abanyagihugu batazi gutora abanyagihugu ntibaramenya uko umuntu batora umuntu ahagarara hajya imbere ngo kubera muva hamwe ukaca umutora umuntu ahagarara hajya imbere kubera mu dusangiye ubwoko cyangwa musangiye intara ukaca umutora by'ukuri abanyagihugu ntibamenya uko umuntu bategereza gutora hama uyu inosa nawe ariko aravuga ibintu byerekeye ibashingiro rirari bitomora neza kandi nagira mvuge yuko ntavugiye nk'umugambwe SNL nagira mvuge yuko ahagejeje urabukunye urabyikunye bamuhaye gukora umugambwe bakawemerera mukabona uko umuntu ariko arakora kandi murabona yuko ari ku rubuga by'ukuri kandi biboneka nizere yuko ababivanye n'uyu cankuri yashobora kumva amajambo kugira abashobore kuba frena abashobore kubahagarika mugabo jewe uko ndabibona nuko maze kubisoma nuko mbona atantambamye n'imwe ihari yuko umugambo w'isenero utegeza kwitoza kuko n'umugandida ntihenze baramata no kumutanga urumva yewe urumva yuko atantambamye n'imwe ihari yuko badashobora kwitoza
Vianney ari ku murongo Vianney uratwumva
Ego me ndabumva cyane
Vianney ikibazo intererano
Ngo ikibazo novuga nuko imigambwe mu bisanzwe bari bazi kingana n'intererano ngira ntange barazi kingana imbere y'amategeko hanyuma kugira ngo umuntu aje mu matora bikunde nuko bamurekera ubwigenge bwiwe nkuko n'abandi baba bufise batarabe nkonzi aho nibaza ko aho umunyagihugu acatora imigambi yabona myiza ibereye ubundi kumuburagirwa ntibisibura ko batamutora hanyuma kuba naho nimba ari umugambi uri ku butegetsi bona ko mega ntibomureka ngo akore n'indi migambwe bisanzwe bico gitse siwo muti muri demokarasi barareka abanyagihugu bonyine bakihitiramwo atagiture atagahato woreka abose bagashyikiriza imigambi kugira ngo hagere ayo matora umwe umunyagihugu wese abona ati notora naka
ego vyana ravuze ibintu by'ubwigenge by'ukuri nariko ndaraba ijambo ry'ubuheruka gutorwa nk'umukandida nuko mbona abarundi bose n'abantu bose babona yuko batoye umukandida muri Saint David nk'uko batoye umukandida mu yindi migambwe nk'uko n'indi migambwe yagiye iratanga umukandida hari abantu rero bamutse kubifata nko kumengo amatora yaheze amatora ntarahera nawe nyine yavuze yuko agiye guhiganwa kandi yavuze yuko agiye guhiganwa mu bwigenge hariho amajambo amwe amwe ariko arashikiriza by'ukuri ubona yuko ari ijambo ry'ubushinga ntahe
radiyo y'Amerika Washington DC amakuru rero tutaje bafitiye kuri sahani bagarukiye dushimiye mwese mwa duteza amatwi tukaba tuboneye akaryo ko gushimira engineer yatufashije mu buhinga bw'ivyuma na facilitate yewe dufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha mwari kumwe na Jeff Denyo Ngabo mugire ibihe byiza ubandanya gukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.